twebwe ici inama nshinga amateka yasabiye abana twavyakiriye neza cyane. Ubwa mbere bwobwo bakoze igikorwa bategerezwa gukora kuko batowe n'abanyagihugu, kandi abo bana bari mu banyagihugu b'Abarundi, ni ukuvuga mu Gifaransa n'imwe bita rodovabilite. Abashinga amateka nabo baba bafise ibyo bategerezwa gukorera ababatoye, bakanababwira ico bariko barakora. Rero kuba barasabiye ikigongo abana, kuba barakoze amatohoza bakabona yuko bikwiriye ko bosabira ikigongwe abana bagirizwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu, by'ukuri n'igikorwa cerekana ko nabo bashize imbere ineza y'abana, bashize imbere guharira hanyuma guhana bikazoza mu nyuma abana babanje guhanungu. Rero ico ni kintu twashimye cyane mu mashirahamwe kandi nivyo twamye dusaba. Hanyuma ikindi naco nuko abashinga amateka kuba barasavye kwa abana bogirirwa ikigongwe no kubera ko baba babona ko ari intambwe ya mbere, ubundi bo bafise n'ububasha bahabwa n'amategeko. Igihe ivyo bitaba bibaye bashobora guhamagara umuntu wo muri leta bajejwe ico kibazo akaza kwisigura imbere yabo igituma canke ingene ariko arajera ico kibazo. Rero twibaza yuko iyo ntambwe ya kabiri itazorinda gushikwako, ahubwo ko abajejwe ico kibazo bazotanga ikigongwe kuri abo bana, hanyuma guke ico kibazo kikava mu nzira burundu, tugaronka n'umwanya cyane tugafata umwanya rero mwiza cyane wo guhanurana n'abana, tukibukanya ivyo bemerewe n'ivyo batemerewe, tukibukanya uburenganzira bafise n'ivyo nabo bategerezwa gukora, gukorera igihugu, gukorera abavyeyi, gukorera societe, gukorera nabo bangana, ivyo twita le devoir. Kuko abana barafise amadroit ariko barafise n'amadevoir. Rero inyuma y'uru rugamba tuzotangura ubwo rundi rugamba rw'ukwibutsa abana ivyo bemerewe n'ivyo batemerewe.
Mwebwe muri FNADEB mugira muti n'abana bagisigaye bafunzwe barakwiye kurekurwa,
nico tuvuga kuko nta gituma na kimwe abana 11 bagisigaye, no kuvuga ndwi bimoramvya na bane bo mucankuzo boguma bafunzwe mu gihe iki kibazo camaze kuba ikibazo cafashwe mu minwe na leta y'u Burundi, kandi igashikiriza ihagaze ikavuga itabana nibasubire ku ishuri bitorege umuti ku ishuri, mu gihe hari bice byinshi abavyeyi bagiye hamwe bavugana n'abarongoye amashuri ingene batorere umuti ico kibazo. Hanotanga nk'akarorero mu ruziba abavyeyi bagiye hamwe n'abayobozi baravuga ati ivyo bitabo tuzobiri hanyuma duhanura abana bacu ntibaze basubire. Igitega abana barenga 336 vyagenze uko nyene abavyeyi bavuze bati ntimutwirukanira abana, nimutureke tubibakosore, tubaganirize, tubabwire tuti nyabuna hariho ibi ivyemewe n'ibitemewe, hanyuma ivyo bitabo tubirihe abana basubira ku ishuri. Rero nta kintu na kimwe uyu munsi cosigura igituma abandi bana bagirizwa ikosa rimwe n'iryabo barekuwe baguma bafunzwe. Ibubanza hafunguwe batanu mu Ruyigi, arafungurwa indwi, imuyinga barafungurwa, ikaruzi barafungurwa, mu Rumonge baraye bafunguwe. Turizera rero yuko nabo 11 nabo bagiye gufungurwa kugira ngo dutangure ico gikorwa ca kabiri co guhimiriza abana tubibutsa ivyo bemerewe n'ivyo batemerewe.
Muvuze ivyo bemerewe n'ivyo batemerewe nk'abajejwa gataka k'abana, abana hari ikosa bakoze?
Twebwe twamye tubivuga, icakozwe citwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu nikosa, ivyo turavyemanga. Icakozwe citwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu nikosa, ariko ico tutahurije ko nabariko bajera ico kibazo ni kubabikoze, kuko gushika uyu munsi nta kintu na kimwe cemeza yuko abafashwe ari bo bakoze ico caha. Rero ivyo bintu bibiri biratandukanye, kuvuga uwakoze icaha n'icaha cakozwe ntibisa. Twebwe icaha cakozwe n'icaha, nahito bayi foto y'umukuru w'igihugu ikaba ifoto y'umuvyeyi w'umwana, umwana ugasanga yayisize kwirangi, ugasanga umwana yayitobaguye n'ikaramu, riba rikosa. Niyitaba ifoto y'umukuru w'igihugu, kwandika mu gitabo c'ishure umwana azi yuko mu mwaka uza kizokwigiramwo ubundi nikosa. Rero kuvuga yuko atakosa riba ryarakozwe by'ukuri twoba twihenze, nico gituma twemeza yuko ivyakozwe nikosa. Ariko ababikoze nibo gushikiye isaha tutemeza yuko ari bajya bafashwe, bashobora kuba bari mu bahunze igihugu, bashobora kuba ari mu barezi bavuga batereka duteranya abavyeyi n'abana na leta basigarana ibibazo, bashobora kuba wanashaka n'abanyepolitike, kuko n'ikibazo abanyepolitike bari kungukiramo cyane iyo gikomera kikaba ikibazo c'igihugu.